mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo, ukuba ahantu kw'Imana kutamenywe bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham, igenekerezo ry'icumi n'umunani, ukwezi kwa gatandatu, umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itandatu na kane, Topeka, Kansas, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Rero
mu gihe ikoraniro ryacu ari ritoya, natubwira tugerageze kukunyarutsa gusohoka kugira ngo gukorere iyi ntumbero imwe, kugira ngo mushobore kumenya ko Yesu Kristo ari hano. Murabona asangwa arahari, emwe icyo gihe byose biba bitunganye. Yaremye ijambo ari ngaha ngo arishyitse, aremeza ko azorishyitsa. We uko yararejo uyu munsi niko ari ko azokwama ibihe bidashira. Twaramubonye abikore ejo, hahise atakunanirwa. Turamubona ijoro kuri uyu munsi, ku wundi umwaka, ku wundi. Nta na rimwe yigeze avuga ikintu imbere y'igihe tudafite igihe byabereye. Igihe byoshyitse mu nshuro igihumbi ngo ntibishike atagucegwa ku gihe. Kandi mu by'ukuri byoshoboka gute? Ni bangahe babizi kandi bazi igikorwa kandi bazi ko ari iby'ukuri? Aho rero nta na rimwe tutaravye n'uko bisa n'ibidashoboka byashika uko nyene n'Imana. Kandi hamwe twobimenya tubifate nkama. Ubu rero dufise akanya gato ko kuba ngaha. Ndibaza majoro yandi atatu canke amajoro yandi abiri n'umunsi umwe inyuma y'iri joro. Nibaza ko kumuhingamo wo kuwuyinga hari igikorane cyo gusonzera. Tuzogerageza sotera ku munsi w'iyinga ku muhinga mu kugira ngo abungere n'abandi bose. Ntidushaka kubasibya kuja ku mashengero yanyu, dushaka gusa yakongereza benshi mu ishengero, hanyuma tubahe ukwizera mu Mana mukorera mu mashengero yanyu. Murabona kandi ntidushaka ko inzugi z'ishengero zuka kuko byogenda kose. Dushaka ko muguma hari, ariko turiko turagerageza kubafasha gusa kubatera intego mu by'uburo nasigura, akongereza benshi mu ishengero mu by'urusigura ku by'ura bidusa gufise. Ibyo nibyo umuvyuro. Igihe kimwe naravye ku nkombe y'ikiyaga, aho umuyaga wari kurahuhuta kandi aho hariho harahungabana. Yemwe, ntihari ku nkombe y'ikiyaga, hari haruguru ku kiyaga Mishiga. Nari mpagaze hariye nitegereza imipfundu uko yaza. Akandi kandi yo ikirya kiyaga cyari ko kirasebura. Bambe yari amazi arimo ibisebuzi, hanyuma ubwato bunyiganyiga, hanyuma niyumvirane mbega n'ibiki biriko biraba. Nari yumviriye nti yemwe, ikiyaga kiriko kigira umuvyuro nuko gisebura kandi gihungabana. Kubera iki? Hari igihuhusi cy'umuyaga w'inkomezi ikimanutse ko. Nariyumviriye nti yemwe, mbega murabizi nta rindi ma ry'amazi na rimwe ririmwo muri uyu mwanya ritarimwe. Igihe yari atekanye neza, nta mazi yiyongeramo, yari ivangavanze gusa. None ubu yivanga ya iki? Murazi icyo kuvanga kw'amazi gukora? Akoza imicafu yose yo muri yo ukukayishyira ku nkombe. Ibyo nibyo dukeneye kozwa, ukutizera kozwa, ukutizera kugashira shiburira ku nkombe. Tureke ijambo ry'Imana rigere ikibanza cya mbere. Ibyo nibyo dukeneye umuvyuro n'ukoza, ukutizera kose kugashimurwa kure, hamwe n'udukoko twose n'imibyuni n'imiziro n'ibindi. Dusohoke hanyuma tubone ko Imana ikiri Imana. Nicyo gituma tugira imibyuro. Umwami dufashe mu gihe twahisemo iki gisomwa ngo tugisome muri iri joro. Umwami aheza agira ugusomwa kw'ijambo ryiwe dusanga mu Wera Matayo igice cya cumi na kabiri umurongo wa mirongo itatu n'umunani gushika ku wa mirongo ine na kabiri. Hanyuma umutwe w'icigwa canjira ijoro ni ukuba kw'Imana ahantu kutamenywe. Ejo mu ijoro twariko turavuga ingene Yesu ari wa wundi ejo hahise uyu munsi n'ibihe bidashira, kandi twaramubonye uko yararejo n'uyu munsi niko azokwama ibihe bidashira. Rero munyonga hiwe namba ari wa wundi nyenejo ntihamenywe. Reka dusome. Abafarisayo n'abanyabwenge b'ibyanditswe bamwe baramubwira bati, mwigisha turagomba kuraba ikimenyetso ukora. Arabishura ataburunganwe rubi rw'ubuma akabarondera ikimenyetso. Nta kindi kimenyetso bazohabwa atari ikimenyetso c'uwavugishwa n'Imana Yona.
The sign of the prophet Jonas.
nk'uko Yona yamaze iminsi itatu n'amajoro atatu mu nda y'urufi niko n'umwana w'umuntu azomara iminsi itatu n'amajoro atatu ikuzimu abagabo b'Ninewe bazopfana hasi n'abururunganwe ku munsi w'amateka babatsindishe kuko bihanye aho bumviye ubutumwa buvutswe na Yona kandi raba uruta Yona ari hano
And the queen of the south.
Umugabe kazi w'igihugu cy'ubumanuka azovana hasi n'abiki gihe ku munsi w'amateka abatsindishe kuko yavanywe ku mpera y'isi no kumva ubwenge bwa Salomo kandi raburuta Salomo ari hano ukuba hantu kutamenyekanye mbega aba bantu boshobora kuba bariko biyumvira iki imana yamye yamye kuriya igihe cyose yaje igihe yesu yari ngaho bwa mbere yavuze ati musigi byera kandi musharitse impome z'imva z'abavugishwa n'imana kandi nimwe mwabashizemo murabona hari ikintu kiba ariko kikarengana kandi imana ibihisha abanyabwenge n'abahanga ikabihisha urinzo ya dushaka kwiga Yesu yashimiye data ko yabikoze ubwo murabona bica neza iruhande y'abantu kandi ibabimenya nk'akarorero mwebwe abantu b'abakatolika muri hano muri rijoro muribuka imyaka mike yiheze uwitwa Jeanne d'Arc mu Bufaransa urya mupfasoni mutoya by'ukuri yari yarongeye uwo yarongowe ukuro yarongoye ukugumuka mu Bufaransa ariko by'ukuri yari umukozi wa Kristo ishengero ryamye ryamukoreye iki bamuturiye ku biti nk'umukorozi kubera ko yerekwa kandi yari uwa mwemi ishengero katolika ryaramuturiye nk'umurozi ku biti kuko yari uwa mwemu kandi yerekwa haheze imyaka mikeyi basanze uyu mugore yari uwera rero birumvikana ko mwihanye rwose mwuzuye ibimibiri baba patiri bamuciriye kwiteka hanyuma bakamuturira muyita muruzi birumvikana ko mwabyihanye rwose mu kuzura imibiri yabo bapatiri rero mu gihe cy'abahanuzi habaye iki bakotse nk'ibyo nyine ntibigetse babamenya gushikaho baje igikorwa cyabo kikarangira basohoye abatoranijwe hanyuma bamaze kugenda baciye bamenya haheze kuba hige ko yigeze kuba umuhanuzi muri bo Yesu aje ku isi muri we hari imana ye jewe na data turumwe data ba muri jewe si jewe nkora ibikorwa ariko ni data kandi nama ntakora ibikorwa vya data ntimunyizere rero bamwe mwo kwitegereza igihe yatsa hafi gice kimwe kimwe kuri 90 ecisi cari kizi ko yari ku isi cyo gihe kandi bayari umukiza w'isi kandi rero ntibigeze bamenya uwo yari ari mu ishengero cyangwa uwundi wese bigoranye kugezaho bamubanze bamuhamba hanyuma arazuka ku munsi ugira gatatu imbere y'uko banamye uwo bamenye uwo yari we uraza hanyuma ukagenda kandi abantu ntibawubona ushika uhere kandi bo kubera yuko utigera uhuza n'inyigisho zabo ntiwigera uhuza n'igihe cy'uwo munsi murabona ibyo ari byo bama baba mu kukayangana kw'ikindi gihe ibihe byose igituma batemeye Yesu ni kubera baba mu kukayangana kw'ibyagezwe kandi igihe Yesu yaza ntiyanyuranya n'ibyo agezwe ariko yaje gushyitsa ibyagezwe rero ntibashobora kumwemera kuko ubutumwa bwiwe butari bumeze neza na neza nka zanemera zabo kandi icyo gihe ntibazita imigenzo kandi ntiyaje nk'uko imigenzo yabo yavuga ntiyubahiriza imigenzo yabo kandi mu by'ukuri yarayishavuriye arayisangangura kandi yakoze ibintu byari binyuranye nayo ku buryo biyumviriye ko yariko arasambura amashengero kandi ntibashobora kumwakira kubera ubutumwa bwiwe kandi uno munsi twese turazi yuko yaje neza na neza ku murongo w'ubuvugishwa bw'Imana ariko kirya gihe ntibari babizi rero byoshoboka gushika ubugira kandi ntitwobimenya niko ndabaza bamwe hamwe yoza muri iri joro byoba binyuranye rwose n'ibyo twatahuye byose mu bicapo byacu no mu mashure yacu n'ibindi nibake cyane bomenye ibiriko biraba yavuze ko ari uko bizogenda uko azoza rero Yesu aho ya yari yaragaragajwe n'ibyanditswe twisunze ibyanditswe kandi abanyabyenge b'ibyanditswe n'abafarisayo bico giye ntiboshoboye kumumenya kubera iki batoshoboye kubatashoboye kubera iki batashoboye kubikora kuko babitahuye ukundi aho niho Yesu yababwira ati murasesa mu byanditswe kuko mugira ngo muri byo niho mufise ubugingo budashira kandi ari byo bishingira intahe urabona rero yace neza bijanye n'ibyanditswe ariko bari babitahuye nkumbure yuko hamwe yoza byoshobora ko byoshoboka ko Mesiya yari gukora ibyo Mose yakoze cyangwa ibyo Nowa yakoze kububakira ubwato cyangwa ikindi kintu ariko impamvu yaje uko yaje ibyo ntibari babitahuye ibyanditswe hamwe n'imigenzo yabo ntibyabigishije rero abantu bari baratataniwe ku buryo batamenye ibyariko biraba ndiko ndibaza namba bitoshi kuno munsi ndiko ndibaza namba byoba bitandukanye n'ibyo migenzo yacu twigishije kandi byoba hanyuma ho camwo ikintu maze ntitwigere tunabimenya kugeraho birengana hanyuma rero bigahera nuko bizoshika neza na neza mbega murazi yuko igihe Yohana umubatizi yaza ku rubuga byari byaravutswe imbere y'igihe mu gitabo cya Yesaya imyaka majana
Isaiah prophesied, I think, before
the Hasi myaka majana umunani Yesaya yaravugishijwe ndabyibatse imbere y'ukuza kwa Kristo mwari muzi ko Yohana yaje neza uko Yesaya yari yaravuze kwa zoza yaje neza uko Maraki yari yaravuze kwa zoza mbere n'intumwa ntizabimenye umunsi umwe muri Matayo 11 Yohana yari mwibohero hanyuma intumwa bamwe mu bigishwa biwe babajije Yesu namba yari wawundi canke ko bakwiye kwitega uwundi ubu nimwitegereze Yesu ntiyigeze babaha igitabo cy'uko yo kwitwara uko yo kwitwara mwibohero cyane uko yo bigenze yo genza akamerekiwe yavuze ati mugume hafi maze murabi bibahanyuma muje kwerekana yo kwerekana Yohana ibintu mwabonye bishika ico cari kimenyetso icemeza ko yari jambo kandi mwibuka ijambo rya Mariza kumuhanuzi twese ibyo turabizi ku Imana atacikore itaceretsa abahanuzi bayo nico gituma igitabo cuguhishurwa kwa Yesu Kristo ari kunegesera kwa Yesu Kristo kwashitse byukuri ngaye imbere yacu igitabo rera tegeretswa kuzorungi ku muntu umuntu azokwemeza ico gitabo ata akagihishura ukugururisha shara nibindi ariko kuvyerekeye uguhishurwa kwa Yesu Kristo byaramaze kumenyekana nga we ni kunengesera kwibi kuguhishurwa itegeretse neza ubu ntibyigera ryihenda ariko ijambo riza ku muhanuzi raba Yohana hagatse mu mazi avuga imbere y'igi umuhanuzi ko Mesiya yari muri boneza yavuze ati hari huhagaze hagati muri mwebwe umutazi azoba batiza muri mwe mugera no mu muriro rero mwibuke yari ahagaze neza hagati muri bo niko Bibiliya ivuga kandi ntibamumenye umunsi umwe igihe Yesu yaje amanuka Yohana yaramumenye hanyuma avuga ati nguyu umwagazi w'intama w'Imana ukuri cyaca bari mu isi rero rabi imbere y'uko amenywa n'umuntu wari we wese yaje kumuhanuzi we yari jambo Yohana yari umuhanuzi Ndibuka umwigisha wanje w'umubatista kuze ambwira turazi cyabaye yavuze ati Yesu yabatije Yohana navuze nti sindabyibaza yavuze ati neza Yohana ntiyari yarabatijwe yaje avuga ubutumwa abatiza nta n'umwe yari abereye kumubatiza Yesu yaramubatije navuze ati sindabizi hanyuma umunsi umwe ndiko ndiga mpemu yera yahishuye uku murabona raba yavuye mu mazi avuga ati kukuje kuri jewe ni jewe nkwiye kubatizwa nawe Yesu yavuze atibikunde raba kuko ari byo bidukwiye ngo dushitse kugororoka kose Yohana kuko yari umuhanuzi yari jambo we yari kimazi yategerezwa kotsi imbere yo gutangwa rero yaba yarabatijwe Yohana yaramubatije kuko biradukwiye ngo dushitse kugororoka kose jambo ryaje kumuhanuzi mu mazi akandi gihe yabatiza abantu bari bakiri akandi mpemu yera yaramanutse si bose bamubonye Yohana yaramubonye umumarayika w'uhoraho yoshobora kuba ari ngaha nyene muri iri joro rero nkumbura umuntu umwe akamubona kandi atawunda mubonye urya muco iriya nyenkeri yaje hejuru abahantu hose hirabiro aho abantu b'abanyabyenge bakurikiye nta hantu hirabiro bamenye ikintu na kimwe kuri yo nta wundi yayibonye na gatoya ariko bariya abantu b'abanyabyenge kuko byari byabo kuyibona barayibonye yari iy'ukuri kuri bo igihe umuci nkingi y'umuriro ya akubita Pawulo hasi ku ntirigi Damasiko yaramenye yuko yari mu nyonga himana rero riya muheburayo ntiyoba yarayise narimwe yindi mpemi yari yo yose mwami byongeye yamenye yuko irya yari ya nkingi y'umuriro nyene yakuye ihanga ryewe riva mu bugaragwa yavuze ati urindega mwami Sauli Sauli mpigiriki yavuze ati ndi Yesu Yesu yavuze ati navuye ku mana kandi nzosubira ku mana yari urya muriro wari mu gisaka cya ku muriro yarongoye Mose mu bugaragwa kandi yasubiye muri urya kandi rero ngahari amunzira igidamasi yo yakubiswe hasi kandi abantu bose bari kumwe nawe ntibigeze babona irya nkingi y'umuriro kandi byari by'ukuri rwose kuri Pawulo gushikaho byamukuye mu amaso kandi yategerezwa kurongorwa mu ibarabara ryitwirigororotse muri Damasi yarahumye Anani umuhanuzi hariya yabonye mu iyerekwa yaraje maze amurambika ku ibiganza kandi yarose mpemu yera hanyuma ibikaragashi birakoroka biva ku maso yiwe maze yashoboye kubona ubugira kandi byari ibintu by'ukuri cyane kuri we gushika aho byamukuye mu amaso kandi yamara nta n'umwe muri bo yasigaye yamenye ko yari hariya yashoboye kuyibona niko bimeze muri iri joro hariho umuntu munaka yicaye neza hari yashobora gushira imana mu gikorwa mu gihe uwundi atazomenya na kimwe muri ibyo akumenya imana kandi Yesu igihe yari ngaha ku isi maze agakora neza ikimenyetso bibiliya yari yaravuze ko yokoze ariko ntibamenye kuko nticyari kijyanye n'imigenzo yabo kuko icyo gihe ntiyategerezwa kuza no gukora icyo Mose yakoze yategerezwa kuza maze akabyarwa n'inkumi rero we kandi bijyanye no subira mu byagezwe 18:15 yategerezwa kuba umuhanuzi kandi neza na neza yakoze ibyo bikogwa n'ibimenyetso Abayuda iminsi yose barondera ibimenyetso bari barigishijwe kucigera bishinga imvugo zabize Abayuda bari bazi byiza gusumba ibyo ariko atari imvugo zabize ariko kubimenyetso twereke ibimenyetso aba bantu umwe yavuze ati rabi canke mwigisha twereke ikimenyetso bashaka kumenya rero yari amaze kubereka ikimenyetso kandi bashaka ubwoko butandukanye bw'ibimenyetso ariko yashoboye gusa gukora ikimenyetso cico gihe niko akora muri iki gihe ukugusuka kandi mpemu yera ni ikimenyetso cyo kugaragara kwiwe no muri iki gihe nk'uko yasezeranye bashaka ikimenyetso yari yarabahaye ikimenyetso cy'ibyanditswe ariko bashaka ikimenyetso gitandukanye aho niho abantu benshi muri iki gihe bagiye bazazanirwa murazi izamurwa ryoshobora kuba kandi mwiyumvire gusa umubabaro w'ibyo mureke nsubira inyuma aho Yesu canke Yohana yarungitse abigishwa biwe hariya kuraba Yesu namba yari Mesiya canke atari we icyo gihe yakoze ibintu byinshi igihe basubira inyuma abigishwa babwira Yohana ibyo bari babonye Yesu yabwiye abo bari bicaye bari yavuze ati ni igiki mwagiye kuraba mu bugaragwa ni igiki mwagiye kuraba igihe Yohana yari kwavuga ubutumwa mbega mwarasohotse muja kuraba umuntu yambaye impuzu zera n'ibindi canke impuzu zoroshe yavuze ati bari mu mazu y'abami bahamba bapfuye kandi basoma inzoya kandi bagashingira bakiri bato n'ibindi nk'ibyo ntibazi gufata ingo tayubuge bubiri yavuze ati mwagiye hariya kuraba ikinone irenga rihungabanywa n'umuyaga wari wo wose umuntu kanaka umugwi munaka uzomuha utundi duhera duke hanyuma zoje kuri uyo uyu aho gukurikira umuhamagaro w'umwami esi Yohana umuntu yoshobora kumuzunguruka akamubwira ati tuzoguha ibirenga hamwe wo hakana ibimaze ugafata ibi si Yohana Yohana ati ariko mwagiye kuraba iki umuhanuzi yavuze ati kandi ndababwire aruta umuhanuzi cyane kandi namba mushobora kubyakira uwo niwe uvugishwa n'Imana yavuze ati umve ngira ntume integuza yanjye imbere y'amaso yawe ikuroraniriza inzira imbere yawe kandi aho hari muri Maraki 3 aho yabivuze igihe kimwabigishwa bamubajije bati bavuze bati none rero ni iki gituma abanyabwenge b'ibyanditswe bavuga yuko yari yakwiye kubanza kuza Yesu yavuze ati yaramaze kuza yamara ntibamumenye kandi baciye batahura ko yari Yohana umubatizi zirya ntumwa zatoranijwe nabo ntibashobora kubona uwo yari we yari urya Eliya raba rero murazi ukuza kumwami kuzoba ukuza ko mwibanga yavuze ati abantu babiri bazoba bari kuburira bumwe umwe azocanwa uwundi asigaraho azoba ari mwijoro babiri mu murimo umwe azocanwa uwundi arekwe murabizi kwisi hari abantu benshi cyane bazimira buri munsi atanumwe yoba harura umwe muri iyi minsi birashoboka ko abantu bavuga bati yemwe mushaka kuvuga ko imibabaro ari ikintu kiri kuri twebwe nari nzi ko ishengero ritegerezwa kugenda imbere y'imibabaro ntibabona kandi ntibatahura ko izamugwa rishobora kuba kandi ntiyagira icyo babimenya ko ni ukugenda mu ibanga ku ishengero kandi iyumvira abantu bazobandanya bavuga ubutumwa bavuga ko bizera ko bazokizwa kandi biyongera mu ishengero banubaka amashengero kandi babandanya nk'uko babikoze mu gihe cya Nowa n'ibindi kandi batabizi kandi izamugwa ryarabaye ryaramaze kuba kandi ntabyo mwamenye hari abantu amajana bazimira ku isi kandi abantu ntihagira icyo bamenya ku byerekeye aho bagiye ntibashobora kumenya aho bari umuntu munaka yari agiye ahantu hanaka hanyuma ntibasubira kumwumva kandi ibyo ntibi bishoboka ko kuba ari izamugwa ndababwire bagenzi kubera turi abanywanyi b'ishengero gusa cyangwa ikintu nk'icyo ivyo ntacyo bivuze kinini ya kuri twebwe kumbure mwiyumvire mwiyambike icyo kwirwanisho kumbure mufate birya jambo ry'imana ryose murifate nkama maze murekiye imikino y'i Hollywood ngaha byarinjiye neza mu ishengero kandi biteye isoni ariko Hollywood kibibatse igira umuco mwinshi gusa kandi ishengero muri iki gihe rishaka kwigereranya na Hollywood Kristo si Hollywood Kristo ari mu muntu ku giti ciwe Hollywood irakayangana bambe Hollywood kibibatse mu gihe ubutumwa bwiza bukayangana mu guca bugufi Imana ntiri muri ibyo bibanza bihambaye by'icubahiro no muri ibyo bintu tubona iza iciye bugufi mu buryo bw'ubugwaneza n'ubwitonzi ikarengana neza kandi nimba unyemereye ijambo uzobibona ufise amaso yo kumva niyumva icyo mpemabwira amashengero murabona ubu n'umunsi icyagaragajwe we yigaragaje neza kubizera kirya gihe barya bari babyiteze raba Petero na Andreya itegereze Natanaye nta kibazo yari afise ku bwenge bwiwe itegereze uwo mugore kwibarabara nta kibazo carimwo ariko abafarisayo iminsi mike imbere yaho igisomwa cacu kiri ejoro kigeze bamubonye abikora hanyuma bamwita Belizeburu umurwanizi ibikorwa byari byakozwe bategerezwa kwishyura ikoraniro ryabo rero ikintu conyene bashobora gukora kwari kubyita impemu y'umurwanizi Belizeburi yari umurwanizi nk'umupfumu cyangwa ikintu nk'icyo kandi umuntu uwo ari we wese arazi ko umupfumu buva ku murwanizi umupfumu buva ku murwanizi kandi bariko baragereranyaho we yari ijambo ryari rizi amabanga y'umutima hanyuma rikemeza ko we yari urya muhanuzi yari kugaragazwa ku bwacu muri iki gihe umuhanuzi mucunguzi kandi igihe yabikora ishengero rya kirya gihe ryamwise Belizeburi murabona icyo bari yavuze ati muri mpemu zirongora izindi muri mpumyi zirongora izindi mpumyi ntibazinjira kanatsinda ntibazoreka abo barongoye ngo binjire icyo dushaka gukora uno munsi ni kumenya ukuri dutegerezwa kumenya ukuri mbega ni wa wundi mbega yoba ari ngaha ngo ashitse ibyo yasezeranye ko azoshitsa sesa mu byanditswe maze murabi byategerezwa gukora muri iki gihe nicyo gituma John Wesley na ko Martin Luther atashobora kubandanya n'ubutumwa bwa John Wesley babugize iti naho niho kure bwashobora kuja hanyuma haza ritera avuye mu ishengero katolika hanyuma weba yari nk'igikona kuri bo ariko yari afise ubutumwa bwo gutsindanishirizwa kuko ryari ijambo ry'imana isezerano hanyuma inyuma y'urupfu rwiwe bagize idini rya riteri hanyuma icyabaye nuko kwisuganya kandi twisunze ibyanditswe hategerezwa kuza ikindi gihe cyiza kandi igihe byaba igihe cy'ishengero rya Philadelphia ryaraje John Wesley kandi byari byarabaye byabandanije biba iburengerazuba ibihe byose kandi igihe byaba hari igihe cy'ishengero maze John Wesley araseruka ariko Luther ntiyashobora kubyakira kuko bari bamaze kugira idini ryo gutsindanishirizwa ntiyashobora kwemera kukwezwa hanyuma rero igihe abo kwa Wesley bagira idini kurya babigize hanyuma udushami dutoye tutakavako kandi twaravuye ko haciye haza ubutumwa bwa Pentecote kubw'ugushumbushwa kw'ingabire nta n'umwe muri bo yashobora kuvaho ari bari bamaze kugira idini rero ikintu giteye agahinda nuko abapentekoti bagize idini murabe igihe tubayemo ibyasezeranywe muri iki gihe mbega turi hehe twaraduze inkingi y'umuriro irimuka kandi abana b'Isirayeli bagendana n'inkingi y'umuriro cyangwa barasubira muri Egiputa dutegerezwa kujana n'ijambo kandi uno munsi twarabaye ibinebwe cyane ishengero ririko rirahinduka iry'isi cyane na sindabibazwa cyane n'ibyiyumviro byaryo byarononekaye na televiziyo na turakunda Suzi bindi nk'ibi bya kera kandi baguma muhiri ibyo byerekana iyi mitima y'abantu iri kandi urashobora kubabwira ko ibyo bintari bibi hanyuma bakiyumvira yuko umusazi nibiki bakunda ibibahimbara bakabirutisha Imana murabona yo ikinezera gihambaye nzi nukuba nsenga gushikaho ntahura yuko ndi mu nyonga z'Imana kandi nkabimenya niyumvira yuko byotegerezwa kuba umwitware ko w'ishengero nukuba mu nyonga za mwemu yera ukabona Imana yatanze isezerano iri muri twebwe kumva ukuba kwayo kwayo no kubona ijambo ryayo no kubona rigaragazwa tegerejwe kuza no kwizera rigatuma ibimuga bitambuka impumyi zibona ibipfamatwi byumva ibiraga ibivuga narahagaze muri Afrika y'Epfo aho naronse abantu amajana abiri Durban mu kibanza cy'ihiganwa ryo kwiruka kandi babonye igihe kimwe bashitse gutyo maze kubisasiga kubibasigurira mu bwitonzi kandi barabonye ikintu kimwe kibaye kuri ibyo byahishuwe maze abantu ibihumbi 35 baca barakirindwara ubwo nyene bafashe imodoka indwi amakamyo maremare nko kuva ngaha y'amapine 18 nk'uko maze bayuzutsamo ibibando bya kera n'ibindi abapagani batari bazi ikiganza kiburyo canke ikibubamvu hanyuma umunsi ukurikira umushinga amateka Sidney Smith umukuru w'igisagara ca Durban yarampamagaye maze ambwira ati nca kwidirisa ryawe hanze harabana niba hari Indiana uraja kubona ikintu utarigera ubona kandi barabapolisi baherekeje baje bari kumwe n'amakamyo manini yindwi n'abantu amajana bagenda inyuma yabyo umunsi uheze bari munderutso n'ibitanda baryamika kw'abagaye n'ibyo babatwaramwo bari bafise baririmba bati itsere gusa ibintu byose birashoboka hari haheze iyinga hariya bari mu ndwano indwano y'abakavukire rero hariya bariko baratambuka ukuboko mukundi ikiganza mukindi kubera iki bamenye ko Imana yo mu ijuru yabonetse imbere yabo mu ishusho y'ijambo ryayo kandi rero abanyamerika twize turicara bazohaguruka ku munsi w'urubanza maze bacire ku iteka runo runganwe kubyo twabonye binyibukije umugore umwe muri Louis Civile Kentucky haraheze igihe gitoya yari afise akana gatoya agenda mu isoko y'ibintu bizimbutse kandi yariko arakora ibintu bitoya agerageza kumutuma araba rero ako kana gatoya kaguma gakanuye akaraba imbere kandi mu nyuma byafashe agakengeri gatoya ikintu icyari cyo cyose cyotuma gahindukiza amaso y'akana gatyo gutyo hanyuma arakegeza inkengeri araba ko kana gatoya karakanura amaso gusa kerekeje imbere hanyuma atangura kuvuza induru no kugwa maze abantu bamwe baza kumufasha avuga ati yo oya ntibishoboka bavuze bati ni namaki yapfutse ati muganga yambwiye ko umwana yari ameze neza kuruta bavuze bati mbega byifashe gute n'umwana wawe gamupfasoni yavuze ati yemwe arwaye indwara y'abana y'ubukeha bwenge araheza amezi atandatu ku buryo yicara maze agakukanura amaso icyo ari cyo cyose cyotegerejwe gukaburirya mwana nikimukabura rero aricara gusa agakanura amaso umuganga yambwiye ko yiyumviriye ko ari mitende rero namuzanye ngaha gutora udukoresho dutoya twotegerejwe gukaburirya mwana none ntitwamukabuye aricara maze akanura amaso uko ni ku ishengero ririko riramera Imana yarazungagije isezerano ryose riri muri Bibiliya imbere yabo turicara gusa maze tuka tukakitegereza turaba iki nyereka ikimenyetso sivyo kandi birabandanya umwana wese neza iruhande yacu kuzana ukubaho kw'Imana vyotegerejwe kumutirigisa niyo Imana itanze isezerano igumye iryo sezerano ego mukenzi Yesu amaze kugaragaza neza ikimenyetso ciwe ca Mesiya yuko yari uwo Mesiya yamara imbere y'ivyo byose etwereke ikimenyetso murabona ntibamenye bakanura maso neza imbere yabo ukwizera ntikwari muri bo mwebwe nk'uko umutamakazi mawe wo mu bumanuko yahora avuga ati ntushobora kuronka amaraso mu ruboga bita Navete kuko ntayarimwo hariya ntibaramumenya barahumishijwe cyane na za nemera zabo n'ibindi ibyo bari bafise kirya gihe ntibigeze bamenya ibyanditswe by'isezerano kuko za nemera zarabitwikiriye za nemera zabo n'imigenzo y'icyo gihe twikiriye byatwikiriye isezerano ry'icyanditswe iyo baba barigishijwe bijyanye n'ibyanditswe yuko icyo cyotegerezwe kuba ikimenyetso gikurikira Mesiya nibangaye bizeye ko yaje mu kimenyetso ciwe nyacyo atankeka yarabikoze yaje bijyanye n'isezerano ariko bari barigishijwe nemera twizeye iki kandi twizeye kiriya bose bizera Imana bose uno munsi twebwe abanyamerika cyane cyane twiyumvire uko tuzoharirwa kuko twubaka amashengero manini ya kandi dufise abungere beza nibindi mwibuke namba biruko Imana ntitunganye namba idufata guto kuko Kayini na Abeli abasenzi babiri ba mbere inyuma ya Edeni bubakiye igicaniro umwami bomi batanze kimazi bomi baratanze amashikanwa bomi barasenze ari kumwe yari yari mukuru wundi yari mu kinyoma mwitegereze dutegerezwa kugira ukuri kandi ukuri ni jambo ry'Imana iminsi yose rero nico kimuno munsi abantu bacika bahumishijwe bavuga ndavuga nti mbega uri umukristo yo ndi umunywanyi w'ikintu kinaka kinaka murabona ibyo nta na kimwe bisana nabyo nta kintu na kimwe mpfa nabyo ibyo si byo ndiko ndagerageza kubabwira umunywanyi w'ishengero rya ryo ryose ushaka akaranga kawe ntikazana ubudasa nariko ndavuga n'umwungere muri iki gitondo hariya muri Colorado nahora negeranye inka kwifara asi nibindi kandi nahora nicara hariya ukuguru kwanje nakurambitse ku matandiko nkakurya kandi nishira hamwe trouble some river horiford riragira mu kiyaya curudi trouble some rero iyo ushitse hejuru y'ikiyaya ubona ishami ry'ubuseruko n'uburengero rero ubusho bw'inka bwose bupfa ngaha nishira hamwe burisha mu ishami ry'uburengero kandi kandi umugwitwari kumwe waragira mu ishami ry'ubuseruko rero bari bafise iraro rinini ya hariya ryo kugunya inka ngo ntizije mu rugo rw'abandi kandi hejuru mu misozi mu gihe cy'iki kandi two kwegeranije inka ubwoko bune canke butanu butandukanye ubwoko umunani canke icumi butandukanye ku ruzi two kwegeranije inka zacu ku mbeshi tukazijana hariya kandi nahora nicara hariya ukuguru kwanje nakugeretse ku ihembe ry'amatandiko tumaze kuronka inka zose zari zifise ikimenyetso zose kandi n'ikintu cyose zigatangura kujanwa kurisha hanyuma uwutwara ifarasi yarahagaze hariya yaziharura ziriko zirahita kandi nabonye ko hari ubwoko bwose bw'ibimenyetso umushinga ntahe grimsi yari afise ikidodo cya diamond bar kandi hejuru yacyo nyine hari turiki plaque twari dufise tripode ya kera kandi hariho ibimenyetso bitandukanye byaciye hariya ariko uri ku ifarasi ntiyaraba ikimenyetso yaraba ikimenyetso cy'amaraso ku gutwi nta kintu na kimwe cyashobora kwinjira muri icyo cyanya cy'ubwatsi kugira ngo bazigame amashyirahamwe y'ubworozi kureka inka zabo zigumane ubwoko bwazo nta zindi zashobora kujyayo atari ubwoko kama bwa Hereford bategerezwa kuzishyira ko ikimenyetso ku gutwi bakoresheje igitoto cy'amaraso uko niko zizomera uko niko bizomera ku rubanza ntazombaza namba nari umumethodiste batiste presbiteriyan ubwoko mfise nta kintu na kimwe buzomubwira nta kintu na kimwe kiretse uwavutse ubugira kandi umukristo yabyawe n'amaraso ya Yesu Kristo niwe azokwinjira nta na kimwe atari icyo kizokwinjira rero turashaka kwibuka kubyibuka Rero atamenywe ubushobozi bwiwe nimi imisi yose ntibuhishurwa iyo atamenywe uko Imana yo hagarara ngaha kose utegerezwa kwizera nta kindi nta wa mugore yari afise indwara yo kuva amaraso abantu bose baciye hariya n'abantu bose bahagarara bavuga bati nguriyo mwigisha aragiye urya muntu yiyita ngo ni umuhanuzi urya ni wa mushikuzi n'ibindi byose nk'ibyo ariko niki cyashitse uyu mugore mutoye yari afise indwara yo kuva amaraso kandi yari yaramwumvise rero igihe yaza hariya ataravyica uwo ari we wese yavuga yaramenye uwo yari we hanyuma yavuze ati iyo mba nshobora gukora ku mpuzu ziwe gusa murabona kandi igihe uko kwizera kw'inkomoko mu mana kwahinduka ikintu iciza kuri we mbega kwashitse kuki kwerekanye ubushobozi bwiwe bwo kumukiza byamukoze ko mu buryo bunaka yarahindukiye maze amubwira ikitagenda neza kuri we avuga ati ukwizera kwawe kwagukijije niki cyakoze ukwizera abandi bari bahagaze hariya boshobora kuba bari baryamye kumusumbya ariko murabona yaramenye ukuba ngaho kwiwe yaramenye yuko ryari bakwe ryiwe iyo tuba twoshoboye gusa gukora ibyo muri iri joro abantu mwemwe iyo tuba twoshoboye gutahura yuko ariko aratwigerereka muri ibi bikorane kubw'intumbero imwe ibyo ni gutahura ibyo dushaka muri we kubwacu ariko dutegerezwa kumenya ukuba ngaho kwiwe none ni gute uzomenya ukuba ngaho kwiwe ni igihe ijambo ryasezeranwe ryo muri iki gihe ryagaragaye atari ijambo ryasezeranwe ryo mu gihe cya Mose cyangwa icyo ari cyo cyose mu bindi bihe isezerano ry'ijambo ry'iki gihe rero turabona yuko yabandanije kandi yagira umuntu mutoya hariya n'umwana wiwe w'umukobwa yapfuye uwo mukobwa se yarizeye icyo yavuze ko kwari ukuri rero mwibuke yari umuherezi kandi yari yabuji cwe kuko cyarazira uwo wese azifatanya nawe yo kwirukanywa mu isinagogi yemwe yirukanwa cyane atirukanwa yari anezerewe yuko Imana yari ngaho muri Kristo kandi iryo ryari jambo none ibyo yakoze iki byamuzaniye inkomezi zo kuzuka zari muri we amina zatuye umukobwa yari yapfuye aryamitse hariya uko we yari yatahuye yuko Imana yari muri Kristo n'ukuba ngaho kwiwe akwari mu nzu yiwe ariko mu gisagaraho yari yazanywemo ubwo bushobozi nyene bwari muri we mu gisagaraho yari yazanywemo ariko ntibigeze bamumenya inyonga ziwe kuri bo nta na kimwe zababwira nkumbura umushikuzi kanaka mbega ibi bintu biri hehe babwira bambwira yuko ukora ibi n'ibi binyereke ndabirabe ngaha ntimwigeze mwumva ibyo namba hariho mwebwe mugwi w'abapentekoti namwe bantu mwizeye ugukira indwara kuvuye ku Mana hano hari naka reka ndabe yuko mubakiza iyo ni ya dayimoni nyene ya kera imwe nyene yavuga iti nambura umwana w'Imana tegeka ya mabuye ahindikwe umukate ya dayimoni nyene ya kera igihe yari ahumirije amaso yiwe bamukubise ku mutwe n'inkoni kandi bavuga bati ubu baherekeranye inkoni maze bavuga bati tubwire ugukubise duca tukwizera nambura umuhanuzi ntiyigeze ntagira ibitebu ku muntu uwo ari we wese ego yonyene igihe yari ku musaraba yavuze ati nambura umwana w'Imana ikure ku musaraba maze ugaragaze yuko uri umwana w'Imana ntiyashobora kuba yobikora bamuhaye icyubahiro kinini yatigeze agira ariko ntibamenye bavuze bati yakijije abandi ubwiwe ntashobora kwikiza iyaba yo kwikijije ubwiwe ntiyoshoboye gukiza abandi yaritanze kugira ashobore gukiza abandi murabona ntibamenye ukuba ngaho kw'Imana nta kindi rero byatanze ubushobozi bwo gukiza indwara niki bizotanga ubushobozi bwo kugurura amaso yanyu kugira ngo mumume canke guhumisha amaso yanyu ku buryo mutazigera mumumenya ikintu cugurura amaso y'umwe cugara amaso y'uwutizera ariko igisagara ntibari bafise icizere muri we ku nzu y'umufarisayo yaramutumiye kwa Simoni umufarisayo kandi yatetse ibyo kurya bihambaye byo kumugoroba kandi umufarisayo yashaka kubagaragariza ko atari umuhanuzi rero yari hariya duza ibirahuri n'ibikombe ibikombe byiwe n'ibimota neza byose mu nzu kandi Yesu yari yinjiye aca iruhande y'umukozi yoza ibirenge aca yicara hariya rero yanduye umukoya yanduye umuko umunuko wo mu murima kuri we aho ibikoko byaciye n'impuzu ziwe iyo niyo mpamvu boza ibirenge muri ico gihe kandi murabona ikintu cya mbere iyo watumiwe mu rugo hariya muri Palestina igihe bambara ibyo birato ikintu cya mbere bakora kwari ukoza ibirenge no gukuha ikintu kinaka kugira ngo uhonyore ku matapi yabo udutapi dutoya duhambaye tw'abaperesi n'ibindi byari byiza ikintu gikurikira bakora baca baguha amavuta mu kiganza yapfa mu cyanga gitoya bita pomi bakura mu musozi pomi itukura iryo bara rigiye risiga ipome n'ibimota neza rero babyisiga mu maso kandi irya mishwarara y'izuba yo muri Palestina mibi cyane kandi murabona ibyo bizana akamoto hanyuma rero iyo bikoze uwakira abashyitsaza ku rugi maze akabasoma ku izosi hanyuma akabaha ikaze ni gute abotsa ibirenge bamuretse ngo ahite batabanje kumwotsa ibirenge cyane kumuha amavuta yo siga cyane no kumuha ibakaze muba musoma ariko hari umumarayika mutoye hanze kwibarabara abo banyedini bose hariya rero uwo mugwi wose ntibigetse bamumenya rero umugore mutoye w'ingeso mbi yararungurutse imbere nkumbure mu rugi maze amubona yicaye wenyine atawe umunezwe uko niko ameze muri iki gihe mu migwi y'abanyedini nyene umuntu atawe umunezwe adahabwa ikaze atawumushaka umwanda batagira isuku abera bikumbagaza hasi niko bavyita ubwoko bumwe bw'umuntu atagira ubwenge umupfumu asoma ivyiyumviro canke ikintu c'izina ribi kandi Yesu ndabishikira mu minota mike Yesu yavuze ati kuvuga ijambo rirwanya umwana w'umuntu muzobiharirwa ariko igihe mpemu yera azozakora ico kimwe ijambo rimwe rizomu ntimuzigera muriharigwa murabona ariko hari yurya mugore mutoye yabonye yuko yari akeneye ubufasha rero yinjiye yihuta cyane aragenda maze azana ikatsanga yuzuye amavuta nkumbure yaguyaguza amahera yakuye mu mara yabwiwe ariko cyari giki ashobora kuba yariyumviriye ati ni n'umuhanuzi ariko ndibutse uwundi mugore wanje mu bwenge uwundi muco w'uwanje yaronse akaryo kandi yaramumenye mazaraha rirwa hari kumugezi w'isukara mu ijoro riheze twarabivuze ko rero namba nshobora gusa kumushikira ndatse uwo ari we ndamukorera igikorwa abandi sinezwe ibyo bakora ndaja kumukorera igikorwa ndaja kwerekana ko ari umwana w'Imana yirukiyemo yagiye neza iruhande yiwe maze yiyumva ko atsinzwe n'urubanza uko niko umunyabyaha yihana by'ukuri yiyumva mu nyonga ziwe atsinzwe maze amosozi atangura kugwa kandi yagerageza kuyahisha yakorokeye akubirenge byiwe yaragiye kumusiga ariko amosozi yakorokera kubirenge byiwe hanyuma atangura kuyahanagura akandi kandi arira kandi ahanagura n'ibirenge by'ibiganza byiwe rero ibirenge byiwe byose byari byuzuye umwanda wari kuri ibyo kandi namba ushaka kubyizera by'ukuri n'umunuko w'ibikoko byo mu kayira abantu bose baciye mu kayira kamwe rero byari ibyo umunuko kuri we yicaye hariya n'amosozi y'uwo mugore ariko arakorokera akubirenge byiwe kandi yariko aragerageza kuyahanagura rero nta gitambara yari afite ubwiza n'icyubahiro by'umugore nibiki n'umushatsi wiwe niyo mpamvu benshi muri mwebwe kore muri iki gihe muyimwa yose iryo ni kosa we yafashe umushatsi wiwe maze atangura kotsa ibirenge byiwe hanyuma arabihanagura umushatsi wiwe mwiza amukura ko uwo munuko amushira kuri we nyene yikorera ibitutsi byiwe yo mana we ibyo ni gihe umenye uri imbere yawe murabona bashikacu bategerezwa gukimbukira umutwe wabo kugira ngo umushatsi wiwe agukore ibyo rero hariya yarogeje ibirenge byiwe maze arabihanagura n'imishatsi yo ku mutwe wiwe hanyuma arasoma ibirenge byiwe hanyuma urya mutama Simoni ahagaze inyuma hariya yavuze ati yo yeshua ndashobora kumubona ukuntu aturika ntiyamenye uwo yari we yavuze ati narababwiye ko atari umuhanuzi iyaba ari umuhanuzi yari kumenya ubwoko bw'umugore ari ruhande yiwe Yesu ntiyigeza kuri kirenge yamuravye gusa kandi uwo mugore yarafise ubwoba rera amaze guheza uwo mugore amukorera igikorwa yaravye hariya avuga ati Simoni ndafise ikintu cyo kukubwira wantumiye ngaha wanzanye ngaha mu yandi majambo yamutetse umutego washaka kunyerekana washaka kugaragaza ko ntari icyo ndi kandi wewe igihe wanzana nga wari kuba wotegerejwe koza ibirenge byanje ariko ntiwigeze wompaye amavuta yo gusiga mu mutwe wanje ariko ntabyo wakoze ntiwigeze usoma ku mpuzi kaze rero uyu mugore kuvaho ndi nga nabereye nga yanyokeje ibirenge byanje n'amosoti yiwe kandi yabihanaguje n'imishatsi yiwe na kandi ntiyahengeshanije gusoma ibirenge byanje kuva ndi nga ndafise icyo ndakugaya Simoni rero aramuhindukirira ndashobora kwibaza ndambona ahagaze hariya n'amaso yiwe manini ya meza yose yanduye no mu maso yiwe aho yari afise amavuta n'umukungu guwo mwibarabara mu maso hiwe kandi uwo mugore yiyumvira ati none nakoze ikosa mbega nakoze ikosa yavuze ati kandi ndamubwira ibyaha byiwe byinshi byose arabihariwe ugenda mahoro byari biki yaratahuye akaryo kiwe murabona yarabikoze yaramufashije abafarisayo ntibabikoze yarabibonye maze atahura kubaho kwiwe maze byafashije iki byaramwogeje byamu eshikanye kuki uguharirwa icyo byamushikanye ko uguharirwa ibyaha byiwe n'ikindi n'ikindi giki byamushikanye ko byazanye kandi ubushobozi bw'Imana kugira bigaragaza abo batizera ko we yari umuhanuzi yari azi icyo urya mukore yari byazanye kandi umunezero n'ubushobozi n'ubugingo budashira byazanye ibyo ariko wa muntu yatumye umusu mari munini ya cyane utobora ibyo birenge byabo by'agaciro ntiyigeze atahura kubaho kw'Imana muri we yashatse nuko amukorera akantu kutugenegene akantu ko kwinezereza icyo nicyo isi ishaka uyu munsi n'umurundo w'ibinezereza ntishaka ubutumwa bwiza bashaka kwinezereza ni Pilato yavuze ati nayo nashatse kwifuza igitangaza iva kuri we cyangwa ikintu nk'icyo mumuzane ngaha imbere y'Imana nyine kandi yarabihakanye kubera iki yashimye ibyiyumviro by'abantu bari ngaho kurusha uko yoshimye kugira amahirwe yo kuba imbere y'Imana habaye iki umugore yarahariwe kandi ahabwo ubugingo budashira ariko yataye umutwe maze arasara nuko ariyahura asomye intonduri mu Buswise rero mwitonde yatwayiwe yatwaye n'ibyiyumviro by'abantu by'uwo munsi ku buryo yagize yari Belzebuli yari uwigira uwizera gusa nta kintu byo kuri nta na kimwe cyari muri we we yakoze iki yaragitakaje yatakaje amahirwe imbere y'Imana yashobora kuba yarahariwe yavuze ati mfise ububasha bwo kukubamba mfise ububasha bwo kukurekura yavuze ati nta bubasha ufise kiretse bubuhawe buvuye kwa data yotegerejwe kuba yarabimenye iyaba yaramenye ibyanditswe nawe nk'umuyuda yotegerejwe kuba yabimenye ariko murabona imigenzo yari yaramwigishije nabi niko biri uyu munsi iyaba bari babigishijwe neza gusa iyaba uwo mugabo yari yizeye ibyo byanditswe byari byavuze ariko imigenzo yiwe yamushitse kure yabyo nico kimwe n'uno munsi abantu bazofata ubutumwa bwiza bw'ukuri aho mpemu yeraje n'ubushobozi n'icubahiro by'Imana bikura abanyabyaha mucaha no kubakaba no kubabohora no kubabatiza muri mpemu yera no gukiza abarwayi bongera berekana ibimenyetso n'ibitangaza maze abantu bazohunga bavuge bati aha uburazi cishengero ryanje ryizeye ubwo n'ubuhumbye murabona ari huriko uriko uratakaza uriko ugurisha ubusamuragwa bwawe uwundi mwesawu benshi cyane baronka amahirwe amwuyu munsi yo guhagarara imbere yayo nkuyo banka nkuko babigize ikirya gihe kandi naho nyene kubera ibyiyumviro by'abantu barayihakana guhagarara mu kubaho kw'Imana ndibaza mugenzi rijoro namba twebwe abantu turaba Kristo imbere yiwe kandi turwaye namba tudatakaza amahirwe yo gukira indwara biciye mu kumwizera gusa twebwe kupfu tuvuga ko tumwizeye ntitumenya by'ukuru kubaho kwiwe icyo yasezeranye gukora uyu munsi yemejwe n'isezerano ry'uyu munsi Yesu yaciri iteka urwo rungandwe kubwo kutizera ikimenyetso ciwe cya Mesiya turabibona ngaha yarabicira ku iteka kumwita Belizebuli bashaka yuko akora ikimenyetso cya Mose nkumbure yugurura ikiyaga gitukura bashaka kwakora ikimenyetso cya Dawidi afata intebe y'ubwami anukuganza ariko nta cyanditswe cyavuga ko yokoze ibyo yategerezwa kuba umuhanuzi araje umwami yategerezwa kuba umuhanuzi icyo gihe kandi yakoze ikimenyetso Imana yavuze ko yokoze muri iyo minsi kandi baguma bashaka ko akora ikimenyetso kimwe kibanezera murabona kandi ndibaza gusa namba tutaraba imbere cyane ku kintu kiri imbere yacu nyene ndibaza namba byoshoboka ko kuba cyo kimwe namba twoshobora kurengana amahirwe yacu mwibuke nibigereranyo bya kera ibigereranyo ntibishobora kuba kuvaho ikimenyetso cyanyuma kubwa Yesu yavuze ati nkuko byari mu minsi ya Sodomu niko bizoba bimeze mu minsi y'umwana w'umuntu si umwana w'Imana rero aho umwana w'umuntu azohishurirwa raba ngaho ho bigeze uyu munsi bagenda no shobora kubabwira ibintu bimwe ngaha bitakwiye ko ndababwira ariko byo batangaza ndashaka kubabaza akabazo gatoya mu gihe duhagaritse imbere yuko tubandanye iki gikorane iminota mike gusa ndibaza namba no shobora kubabaza ibi umuntu wari we wese arati yuko isi ahihagaze ibintu byose biriko biraterwa akubwo kuza kwiweza nyamugikima ahantu hatandukanye ukwezi gusa n'amaraso canke ibirunga bitukura hirya no hino biyipfuka nkuko Yesu yavuze murabe icyo kimenyetso mu minsi ya nyuma ikiyaga gitontoma imitima y'abantu yishwe n'ubwoba n'ugutangazwa n'igihe umubabaro hagati y'amahanga raba ingene ibintu bigenda byononekara uyu munsi babiraba uyu munsi ukwiyongera ku bice 40 kwijana muri California kwabahuza ibitsina babisangiye urukundo rusanzwe rwaramaze guhera raba kuraba uyu munsi ingene abantu bazokuma muhira biyita abakristo bakumviriza abantu nka Pat Boone Elvis Presley Ernie Ford nabo baririmbe indirimbo kuwihinga mwongere murava ibyo bintu bararaba basomana nabo bagore n'ibindi aho hanze mugihe atamugabo yotegerejwe gusoba umugore gushika amukitse umugore wiwe izo ni ingingo za kigabo ni za kigore ziba zihuye aho byobera hariho hose ni bibi bifatwa yuko ari umubonano mpuzabitsina iyi ngingo z'umugore n'iz'umugabo bikoranyeko n'igikorwa cyo guhuza ibitsina kandi bikozwe umugabo asoma umugore asumugabo asoma umugabo ku munwa byo mutuma atahwa cyangwa umugore ku mugore kuki bitandukanye bifatwa nk'ikikorwa cyo guhuza ibitsina nivyo ikigereranyo cya Kristo asoma umugeni wiwe murabona ntimwotegerejwe kubikora na rimwe ariko byitegereza uno munsi ayo marebesi yose n'ibindi n'umurundo munini ya wabantu wo gusomana no gutwara no kugwana munda kandi neza na neza kwa kuba ubusambanyi bukorewe akumugaragara ahantu hose kandi abantu ni mpumyi ku buryo batabibona nibyo ibintu byose biri mu gihe nk'ica Sodomu umunye Sodomu ahantu hose nk'uko bibiliya yavuze ibintu byinshi rwose raba muri iyi minsi ibyo yavuze ko byoshitse itegereza amasezerano yatanze yoshitse kuri uyu munsi akandi muce mu bisutuma biriko biraba muze muraraba aho tugeze niho mubona namba kiri ku ijambo ryiwe cyane atakirimwo bashaka kubona ikimenyetso cya Mose ikimenyetso cya Dawidi ibyo ntibyari by'igihe cyabo byari byasezeranywe ku gihe cya Mose n'igihe cy'abisezerano ry'iki gihe ritegerezwa gushika yarabatere yarabaretse neza we biciye mu byanditswe maze abatumirira gusesa mu byanditswe kugira ngo barabe umunsi bari babayemo ubunyene bariko ariko akora cyo kimwe sesa mu byanditswe mwebwe mwizera bibiliya n'ibiki byotegerejwe gushika hanye n'imbere kuza kwiwe itegereze isaho ihagaze rere iyo nisi itegereze ishengero aho rihagaze raba aho rigeze ririko riragwa akazu yazira wodikia ishiri jambo hanze byose byinjira muri ya nama mpuza mashengero inama y'amashengero y'isikora ikimenyetso cyacha gikoko ibyo bibiri yivuga ko ari bibi nibyo bintu byose kandi naho biri uko abaporoti babigenderamwe neza na neza bagatayo umutwe wose batazi byanditswe imigenzo yabo yo bashaka ububasha bw'umuntu kandi bagiye ku buronka bazobona ko babufise we yari itegereze ariko Yesu yari yarivuze mu buryo butandukanye uwo yari ari neza na neza kandi yari yabemeje uwo yari mu gihe ciwe kandi nico kimwe muri iki gihe rero raba reka dufate uko biri muri Luka 17 nkuko byari mu minsi y'i Sodomu itegereze ishengero ibihe by'i Sodomu raba ho Loti yari igihabo bagabo banagerageje kugusuni ku muryango ngo baje kuri abo bamarayika bo gabo raba neza nimwitegereze gaha hariho raba Aburahamu yari hariya hejuru ku musozi ntiyari Sodomu ico nikigereranye ico cyose hama hariho imigwi itatu y'abantu mu ikoraniro ry'abasenga bizera bigira bizera n'abatizera igihe cyose abo batatu kandi aho bariho hariho abanye Sodomu batizera ubugira wizera Loti na Aburahamu ishengero ryatoranije rero reba intumwa za muri ico gihe intumwa zibiri zaramanutse kuvuga ubutumwa i Sodomu ntatanga gitangaza na kimwe bakoze babasutse ku ruhuni gusa ukuvuga ubutumwa bw'ijambo nico bikora ariko raba ubwoko bw'ibitangaza uwo mumarayika yagumanye na Aburahamu yakoze yarahindukije umugongo maze abarira Aburahamu yuko izina ryiwe ryari ryahinduwe yamwise Aburahamu mu gishingo cya Aburahamu ntiyashobora kuronka umwana kugeza aho izina ryiwe rihinduwe na Sara ntiyashobora yababwiye amazina yabo abo yari umumarayika yarabibabwiye maze avuga ko yari agiye kuzogendera Sara bijanye n'igihe cy'ubuzima nuko Sara arabitwenga maze Sara twenze uwo mugabo yari ahindukirije umugongo umugabo yarya inyama y'ishura akanywa amata y'inka kandi akarya umutsima umuntu afise umukungugu ku mpuzu ziwe ingenzi yari Imana ubwayo kandi Aburahamu yarabitahuye kuko yamenye ibyiyumviro byari mu mutima wa Sara ibyiyumviro byiwe yavuze ati kuki Sara yavuze muri we ati ibi bintu bishoboka bite mbega hari ikinanira Imana murabona nuko Sara yirukira hanze arabihakana yaravuze ati ego ariko wabikoze rero yari kuba yatse ubuzima Sara honyene kubwo kutizera kwiwe ariko murabona ni igice cya Aburahamu kandi kutizera kwacu mu kugaragazwa kwiwe guhambaye muri iki gihe turi mu gice cya Kristo we gusa murabona turi murabona ibyacu we ye ategerezwa kubigumya rero nimurabe nta gihe kigeze kibaho muri akahise kigiye cishengero kandi ndatse umunyeshure umwe w'ukuri ndiko ndabwira umuhinga mu vya kahise ntiyigeze ntivyigeze bibaho nobatse uwiga bibiliya uwari we wese ngo ambarire umuntu umwe yoba yarigeze gutumwa ku gihe cishengero muri imwishengero kuva kubambwa kwa Kristo igikorwa cy'Imana cyo ku isi yose uwizi naryiwe ryoba rigeze riherezwa na he ame nka A, B, le, A, he, A, me. Gushitsa uyu munsi. Sanki, fine, modi, knokse, karve. Ariko, ni hehe, na hamwe hari Graham. Nimbere yaho, biri Graham. Wa, muvugabutumwa hambaye hari ya hamwe. Na madina ari Sodomu. Nta na rimwe. Hariho ora, Roberts agezweho hari ya hamwe. Na bapentekote cyo kimwe. Ari mubizi. Ariko, he, A, me. Rero, G, re, A, he, A, me. Ni ndome tanda tugusa ariko e a b r a h ame ni indome ndwi rero murabe mu ishengero ryatoranijwe ryasohotse atarari iry'amadini ariko ishengero ryatoranijwe kugira ngo rihagarare ritegerezwa kuba rifise intumwa naryo muri iyi minsi ya nyuma niko biri nibiki biriko biraba hariya nibiki biriko biraba ngaha bigereranye n'ibyo Yesu yavuze nta na rimwe imbere muri kahise ryigeze dushikaha kandi ibimenyetso birya nyene byakoretse mbega ntimubibona bagenzi kandi muramenya yuko ari Imana yamanutse mu butumwa bwiza mwihanga ryayo yimenyekanisha ubwayo ntimushobora kubona igihe tubayemo mbega twarasohotse kugira ngo dukoma amashyi gwa gusa gatoyi tuvuze inangano kubisubiramo ikino no kuja kurega ijambo gushitsaho tube impumyi tutakibona oya ntankeka ntituri impumyi reka dutahure igihe tubayemo Petero Natani canke Natanayeli bambe na wa mugore baragitahuye ba baratahuye ikimenyetso kiwe ikimenyetso cya Mesiya nicyo kimwe rero n'ibi bintu nariko ndavuga maze kugeza muri iki gihe Yesu yavuze ubu ni murabe ubu ariko yisunga ibyabaye abwira ibyerekeye igihe kinaka Imana igihe cyose igihe irungitse ubutumwa bwayo ariryo jambo ryayo kandi ryamenyekanye muri icyo gihe abantu baryizeye cyabaye igihe gihambaye kuri bo abantu bataryizeye bagiye mu cyagari niko byamye na ntaryo nkuko byari mu gihe cya Yesu niko biri niko bikiri nimurabe ahagaze hano ubu yavuze ati nkuko byari mu minsi ya Yona muri Yona kuko nkuko Yona yari mu nda y'ifi iminsi itatu n'amajoro atatu niko bizoba umwana w'umuntu yavuze ati abiki gihe cy'ubumaka barondera ikimenyetso ubu murazi cyo niyumvira bariko ariko arakora yariko aravugishwa abiki gihe cy'ubumaka ndibaza namba hari umuntu yiyumvira neza yoshobora guhakana ko tutaba mu gihe cy'ubumaka aho abagabo barongorana ukurogoreka akandi gipimo cyo kwahukana muri Amerika kiri hejuru gusumba igihugu icyo ari cyo cyose mu isi akandi si yose yinjiye mu kajagari kayo batatu bitatu bya bine hafi y'ibyo barahukanye hose dufashe ikintu cyose mu myaka cumi y'ubugeni murabona mu byiyumvire ko ukwahukana ukurongorana ubugira ubugira kandi n'ukurongora ubugira kandi akwahukana hanyuma kurongora ubugira kandi bararya bararya baranywa bararongora kandi barashingira muraba igihe tubamo byari higeze kuba mu kajagari byari higeze kuba mu kajagari nkako hari iki gihe cy'ubumaka barondera ikimenyetso mumenye kandi bazoronka ikimenyetso iki urunganwe kuko nk'uko Yona yari mu nda y'ifi iminsi itatu n'amajoro atatu umwana w'umuntu ategerezwa kuba mu mutima w'isi iminsi itatu n'amajoro atatu n'ikimenyetso nyabaki hari iki gihe cy'ubumaka bazoronka ikimenyetso kizuka kandi uyu munsi inyuma y'imyaka igihumbi ibihumbi bibiri turacyabona Yesu Kristo mu bushobozi bw'izuka ryiwe ahagaze hagati yacu akora bya bintu yakora rero kandi yasezeranye gukora abiki gihe cy'ubumaka barondera ikimenyetso na ntaryo bashaka nyereke iki kandi namba ushobora gukora iki no gukora iki bazokironka kirya kimenyetso kizuka ni wa wundejo uno munsi n'ibihe bidashira ijambo ryagaragajwe ribari hagati muri twebwe mbega twoshobora gute gushimira Imana kubw'ikimenyetso cy'ibyo gihambaye murabe yisunze ku kintu kinaka ikindi hariya yavuze ati kandi nk'uko umwamikazi wo mu bumanuka azohaguruka uwo ni umwamikazi w'isheba etega amatwi neza ubu umwamikazi w'igihugu cy'ubumanuko azovana hasi n'abiki gihe ku munsi w'amateka batsindishe kuko yavanywe ku mpera y'isi no kumva ubwenge bwa Salomo kandi raba uruta Salomo ari hano murabe reka twisunga ibyo mu mwanya mutoya ariko arasoma iyi bibiliya nyine dusoma ku byerekeye Yona kandi yariko arasoma ibyerekeye Salomo rero igihe cya Salomo cyashika yari afise impano yo kumenya amabanga yo mu mutima kandi abantu bose igihugu cyose baratwizera abantu bose bari bahuje umutima n'inama bose baratwizera yaba umuntu wese iri joro yaba Amerika yose yoshobora gusa guhindukirira Imana no kwizera Imana byobari ibyizigiro byiza cyane dufise byobari ibisasu byose n'ikintu cyose kindi nta muntu n'umwe yokinisha Salomo baramutinya kuko yari umuntu afise ingabire kandi abantu baramwizera rero yari yarungitswe n'Imana gushika bamugize umwami wabo ibihugu byose byarabatinya si kubw'ingufu z'igisota cyabo ariko kubera Imana yari kumwe nabo kandi yaba iki gihugu kuvuga ko ari gikristo iyaba cyoshoboye gusa bose hamwe kwihamba birira kuri iyi ngabiri hambaye twahawe muri iyi minsi ya nyuma mwe muyera w'imana kwishenge sizanemera mwe mu w'imana sikubwi inkomezi sikubwo ubushobozi ariko ni kubwa mwe mu wanje ni kuhora hageze mwe muyera Yesu Kristo mu buryo bwa mwe mu hejuru yacu wahundi nyene cyo no munsi no mu bihe bidashira atumira ijambo ribi ibyo yavuze rizoshobora gukora witegereze neza ubu yo inkuru zakwiragiye mu isi ntibari bafise televiziyo ni radio n'ibindi muri icyo gihe ku by'ibyo barazibwirana kandi haciye igihe zibya ngenzi zihambaye zaramanutse zica mu bugaragwa bwa Sahara narwo n'urugendo rw'amezi atatu kuva Palestina gushikaho yaba kandi kwizera kuza kubwiki kumva kumva ijambo ry'Imana kandi yari yarumvise ibyerekeye ikigi ekorane gihambaye bagize hariya kandi mu gihe cyose ingenzi zapfiyo yategerezwa kuzibaza ati mbega mwaciye Palestina ego yo babivuga kwiki yo birenze ikintu cyose nturigera ubona ugusoma ibyiyumviro byo mu mutima nk'ubwo kandi gusa ni nk'imana yicaye ngaho imana yabo yagaragaye mu muntu yitwa Salomo yemwe kwizera kuva kukumva umutima w'uwo mwamikazi mutoye utangura kugira inzara yo kuduga no kuvyimenyera murabona yari yaratoranirijwe ubugingo rabe rero ikintu cya mbere cyo gukora ubu we yari umupagani yategerezwa kuronka uruhu rwa patiri wiwe hanyuma akagenda kubw'ibyo ndashobora kwibaza ndamubona agenda kwa patiri wiwe kandi avuga ati data wera numva bafise umuvyuru hambaye hariya muri Palestina nifuza uruhusha rwo kuduga kandi ndabibone ubwanje rero mwananje ubu ntushaka kwivanga muri bamwe mu bisanzwe ntidufatanije muri uwo muvyuro ku by'ibyo ntushobora kugenda murabona ibyo gusa n'umugwi w'ubusa nta kintu na kimwe muri wo abo bantu bavuga ko baciye mu kiyaga gitukura kandi bakoze ibi byose biriya nta kintu kirimo namba hari ikintu nk'icyo cyashitse cyobaye neza hano mu ishengero ryacu turacyafise abapagani ku by'ibyo tubona ko yatanguye gusonza yavuze ati uburaba yavuze ati bambwiye ko Imana yabo hariya hejuru yagaragaye mu muntu kandi ubwenge bwiwe burenze ikintu cyose ukurobanura impemu kwiwe nuko igitangaza yo nta kintu na kimwe kuri ibyo yavuze ati ariko ntegerezwa rero raba wewe uri umwamikazi ntushoboye kwifatanya n'umugwi w'abantu nk'abariya ibyo ntushoboye gukora ibyo uyo murwi w'abantu wamenyekanye ku isi hose nk'abasenzi babashikuzi ntushoboye gukora ibyo ariko ko murabona iyo mana yitwariritse umutima w'umuntu nta kintu na kimwe kiwuzibira umugabo umugore abana umwungere nta kintu na kimwe gishobora kuwuzibira iyo umuntu afise by'ukuri inzara y'Imana baragenda uko biri kose ku bw'ibyo yari iteguye kugira ngo abe ateguye rero wewe yavuze ati rero nzoguha gusa nzotegerezwa kuguca upfe mu kwifatanya kwacu rero ushoboye gusa gukora ibyo ndagiye uko biri kose ndagiye kwisuzumira ibyo bintu bwanje maze ndabe yari yatsanye imigenzo kandi yari yarasomye ico Yehova yategerezwa akuba abahanuzi biwe nico bayategerezwa gukora ingene ijambo ry'Imana ryogaragajwe ingene ryomenye ibintu igihe ryerekanwa rihishijwe mu mubiri w'umuntu icyo ryokoze nawe yari yarasomye ibi bintu byose ku bw'ibyo noshoboye kumwumva avuga ati nibyo raba igitabo cyacu kivuga ibi nibyo yavuze ego raba jewe inakuru wa nyokuru yarahagaze imbere y'ibigirwamana nk'ibyo nyene yarahagaze maze akagira amasengesho umunsi ku munsi nta na kimwe habaho ukunyiganyiga ukwidodomba canke ikintu na kimwe nanje narushe ibi bintu vya kera bipfuye nshaka kugenda ndabe namba hariho imana nzima birababaje cane ko tudafise bamikazi benshi nk'abo muri iyi minsi ku bw'ibyo yari iteguriye kugenda rero amaze gushikaho hantu aho yotegerejwe kuja rero mwibuke yari afise ingorane niniya ntibyari byoroshe kuko byobaye kuri mwebwe rero nimurabe ibyotegerejwe gukorwa ngiki kindi kintu gishasha sinshaka kukireka yavuze ibi ndaduze hariya nanje nzotwara amafaranga ngiye akwakira ingabire nambari ukuri ngiye kubishigikira namba tarukuri rero nzoshobora kugarukana amafaranga yanje uyo mugore yoshoboye kwigisha abapenegoti ego bagenzi gushigikira ibyo hanze hariya batwenga kandi banegura nibyo gukiza indwara kuvuye ku mana kandi yamaramuge mushigikirigi ibiganiro by'iradio mu kibanza cishengero ryanyu bwite ivyo nokuri rero batwenga kandi banegura ibintu nyene mwizeye ariko yavuze ati nzovyakira hamwe byoba tari byo nshobora kuzobigarukana rero nimwibuke hamwe niritunga ryose harya kuri zingamia kandi mwibuke ubu imigwi y'abagendera ku ifarasi bayishimareri abo basuma bo mu bugaragwa bari hariya cobaye ikintu icoroshe cyane kuri bo kugwa kuko ikintu umuntu yubuye nk'icyo kandi yemwe bo kwishitso nkone nkeya zari kumwe nawe no kubaka ayo mahera hanyuma bakigira ariko hari ikintu kinaka cerekeye ibyo iyo uha hamiye by'ukuri kandi Imana ihishura ubwayo uha hamiye kubona Kristo nta ntambanyi iti imbere yawe nta cuba ucinona umuganga avuga ko ugiye gupfa nawe ntunavyiteho igihe winginga cyane menga ko hari ikintu kinaka hariya ikintu kinaka ibwina mu mutima wiwe cyaka umumuriro ukwizera muri Imana amezi atatu yo kuca mu bugaragwa bwa Sahara atari muri ka mukayaga gakanye ko ku modoka bita akadirake oya oya yamaze amezi atatu aca mu bugaragwa bwa Sahara nkumbure yagenda mu ijoro asoma imitsingo ahantu hatotahaye mu bugaragwa ku murango gushika hashitse ubu nta kwibaza ko Yesu yavuze ngo azohagarara mu gihe cya nyuma kandi akire kwiteka ururunganwe kuko bamwe muri bo batazoshaka guca muri iyo nzira kandi ubu rutasaro mari hano mwemu yerubwiwe murabona nta kwibaza ko azoseruka mu minsi ya nyuma kandi akire kwiteka ururunganwe itegereze yahavuye ashika ntiyaje nk'abantu benshi baza uko abantu benshi baza abantu kanaka bazoza mu ikoraniro ritamenyerewe yaraje atora ingamiya ziwe aca yinjira mu rugo ashinga amahema yiwe we yategerezwa kuguma ngaho gushikaho anyurwa abantu benshi bazoza bicare nkumbure iminota itanu canke mirongo ibiri n'itanu ako kanya uwo muvuga butuma canke umuntu kanaka avuze ikintu kinaka kinyuranye n'ibyo n'ibyo mbiro yuko nemera yiwe yivuga ibyivuga cyanke we nemera y'uwo mugabo baca bagenda murabona nta n'indero bagira ntibitangaje yuko azocira urubanza ururunganwe yaje kuhaba gushikaho anyurwa ndashobora kwiyumvira igikorane cya mbere icyo gitondo igihe inzamba zose zosemereye umwungere Salomo yaje ashobora kuba yicaye hariya inyuma yavuze ati rero ndabyibonere jewe nyene ndazi yuko ibyo ari byo Yehova yotegerejwe kuba umuntu ashobora gusaba ariko ndaja kubibona rero yicaye harya uwo munsi hanyuma aritegereza kandi yabonye umuntu wese aza ahavugirwa ubutumwa yabonye ko uko gusoma ibyiyumviro byo mu mutima akwari gutunganye amaherezo mureke tuvuge yuko ikarata yiwe yo gusengerwa ko yahamagawe canke itahamagawe ariko igihe ciwe kirashika cyo kuza imbere ya Salomo kandi Bibiliya yavuze yuko igihe yace guhagarara imbere ya Salomo yuko iyo mana yahaye Salomo kumenya amabanga yiwe yose nta kintu cari gihishijwe hanyuma igitangaza cakoretse kuri we hanyuma yahindukiriye ikoraniro maze avuga ati ibi bintu byose numvise n'ukuri bere birahambaye cyane gusumba ibyo ntumvise murabona yo nta buzima bwari busigaye muri we yarabuzi mpemu zo guhema kuko ngaha hariho umuntu ataramuzi umushitsi yahishuye ibintu yarakeneye kumenya yo kandi Yesu ahagaze hariya we yararengeye rwose Salomo yari kunengesera ku Imana mu mubiri yari umwana w'Imana yabyawe n'inkumi yaramwiyambitse kandi Yehova ubwiwe yigaragaje mu mubiri kandi nguyu yari ahagaze ngaha mu kunengesera kandi yavuze yuko batumwiteye ugusoma ibyiyumviro biri mu mutima guhambaye murabona yari Salomo wongeyongeyeko Dawidi wongeyeko abandi bose bari muriwe abahanuzi bose bari bapoperanirijwe muriwe uhambaye kuruta Salomo kandi gushikano kuri uwo munsi yavuze ati nimwavuga majamba ndwanya nzobaharira ariko mwe muyeraniyaza bizoba bihambaye gusumba uko bimeze ubu n'ugucirwa kwiteka kurengeye kandi ngaha no munsi turaha tubona ya mana nyene ikora cha kintu nyene ndizera yuko azohaguruka ku munsi urubanza hanyuma akire kwiteka ururungano kuko yari hanye hanyuma aritsera ubutumwa uwo Salomo yari kwarigisha kandi yizera Imana yarabonye ikintu nyacho Murati ngora nuno munsi hari habantu abantu benshi hamwe n'abanywanyi akandi baca kwishengera gusa no kuronka nemera murabona nababonye ikintu ibintu byinshi by'ibinyoma n'ibishushanyo byinshi n'inyubako nyinshi nini ya nziza kandi twebwe ntituzigere tugwa muri ubwo bwoko bw'ishapfu murabona Imana ntiba mu nyubako nini iba mu mutima wawe murabona Imana ntiba mu bumenyi ishure iri kure yavyo cyane iba mu guca bugufi mu mutima wawe iba mu ijambo ryayo kandi ijambo ryayo riza mu mutima hanyuma rikivugira ubwaryo no gutangaza irasigura ijambo ryayo muri mwebwe iri kwirageza kuronka umuntu munaka ishobora kugumya kwerekana yuko ikiri Imana murabona kandi niyo izokora ivyo namba yoronka umuntu munaka ishobora kubwira namba ishobora kuronka uwundi mugora ikibazo cyo kupfa amarazo iracashobora kuvuga cya kintu nyene iracashobora gukora cya kintu nyene kukimenyekanisha kugitangaza turi mu nyonga z'Imana ntituhamenya binyibutse inkuru ntoya ndashobora kuba narabibabwiye rimwe ndasindabizi yoba ifise ico imatsubu nkuko mwese mubizi ndahiga ibikoko bininiya kandi nari hariya haruguru mu mashamba yo mu buraruko nakunda kuja hariya guhiga igihe cyose kandi nari mfise umugenzi yitwa Berthe Kahl kandi yari umuhigi mwiza yari nk'imvange y'umuhindi sinigeze ngira ubwoba ubwiwe ntiyari gutakara kandi twari abagenzi cyane ariko uwo yari umuntu mubi cyane asumba bose ku mutima nigeze kubona nta muntu nyene yari afise habe namba yari amenyereye kurasa amasasu utwagazi tw'igikoko bita inyemera n'utwana dutoyi igikoko bita inyemera gusa kugira ngo atume niyumva nabi kandi yashobora kuvuga ati yo mwebwe abavuga butumwa mufise imitima nk'iyi nkoho biri wari kuba umuhigi mwiza iyo utaba umuvuga butumwa yavuze ati uruyi mutima w'inkoko nawe uru mutima w'inkoho w'inkoko nawe navuze nti Bert ukose umutima w'inkoko rero ni byiza kwica utwagazi tw'igikoko bita inyemera namba itegeko rivuguko Aburahamu yabazi nka hanyuma ayigaburira Imana subunini bwayo canke igitsina cayo ariko nukuba mubi kuri cyo gusa kandi yashobora kurasa utwo twagazi tw'igikoko bita inyemera gatwenga gusa agatwenza kuko niyumva nabi kubera ibyo yemwe rero yakora ibyo kandi umwaka umwe naduze hariya kandi yari yakoze ifirimbi ntoyi yashobora kuvuza nka kagazi k'igikoko bita inyemera nk'uko nyina wako ahamagara murabizi kandi ku byivyo yavuze ati hewe Bill imbere yuko dutangura kino gitondo yavuze ati ndashaka kukwereka ikintu kinaka naronse hanyuma arakinyereka yavuze ati Bert ntiwari gukoresha ikintu nk'icyo navuze nti yavuze ati yo niwisubireko kandi uwo muntu yari afise amaso nk'ayo umuserebanyi nkamwe aba bagore bagerageza gusiga amaso yabo murazi ukuntu nk'uko murazi yarandabye n'ayo maso nk'ayo umuserebanyi kandi ijisho ryashobora kuntera ubwoba hanyuma navuze nti Berthe ntugire ibyo yavuze ati yo mwabavuga butumwa mu mutima nk'uw'inkoko reka twari nari nacerewe kuvyuka ico gihe kandi yo mirizo yera yo mu buraruko igikoko cyawe bita inyemera kivanze nga kizokwegera ariko si kimwe muri byo ahariho hose kiraraswa ikiri muvuga kubijanye na Houdini ni umunya tugenegene ahunga uwoni nkuwiga kurabo kubyivye gihe cyari carenze kandi bari byari byarashwe kandi byo bikoko bita inyemera byari ko biri inyegeza hepfo birisha mu ijoro ku muco w'ukwezi kandi waryama ku murango twaragiye inzira yose gushika i Jefferson noche hakera tuduga umusozi Washington hari hasi hari nka amasantimetero 15 y'urubura wibihe byiza byo gukurikirana ibikoko ntitwigeze tubona aho byaciye yavuze ati niwiyumvira ikigabir wiyumvira kigabir navuze nti mwatumye bigira ubwoba ngaha izo nkoho za kera muri komura rasisha hanyuma turabandanya haheze umwanya nka saa tanu twa matujana ntoya muri izo teremusi yuzuye ishokora ishushe namba utsitaye canke ikintu kindi kintu iyo niyagarukana inkomezi hamwe n'umukate rero hari nka saa kumi n'imwe canke saa kumi n'imwe n'igice ndibaza twagenza ahantu hangana n'iki kibuga nga canke iyi nyubako kandi hatari biti rero yarabaye nk'uwicara hasi yegamira inkoho yiwe ku giti atangura kuramvura ukuboko kwiwe nga inyuma hanyuma niyumviriye yuko yashaka gutora iteremusi yiwe niyumviriye nti yemwe tugira turye mu bisanzwe tuduga hejuru ku musozi hanyuma tukarya hanyuma umwe akajana inzira yiwe uwundi yindi hanyuma tukagaruka kandi twari tuzi inzira yose neza kandi namba turonze igikoko bita inyemera twayimanukana hejuru hanyuma twayimanika hejuru hanyuma tukamenya tukagenda hanyuma tu akafashanya kuzinjiza rero niyumviriye yuko yagirarye ibifungurwa vyiwe hanyuma tukagenda kuko twari ku nkengera z'ishamba rero na aramvura ukuboko inyuma hanyuma ntangura gutora iteremusi yanjye gutora shokora yanjye hanyuma ndatangura kuyikura nk'uko hanyuma akurayo irya filimbi ritoya rishaje ku mufuko wiwe hanyuma ca arayivuza cyane nk'uko ca arandaba ubugira kandi nayo maso nk'ay'umuserebanyi hanyuma avuza iyo filimbi hanyuma maze kuyivuza amaze kuyivuza nkakirya nkahirya yiyi nyubako igikoko bita inyemera ekivyara kinini yakirahagarara rero namba bamwe muri bashiki bacu batoba babizi ico ni gikoko bita inyemera kivyara kandi murabona iyo filimbi yari umwana hanyuma yararira hanyuma ico gikoko bita inyemera kinini yakivyara carahagaze kandi nka saa tatu z'umurango umuntu wese ahiga inyemera arati yukuwe ari umwanya mubi ziba ziryamye rero yarahagaze hanyuma iraba hirya no hino nashobora kuyibona neza yarampindukiriye hanyuma asubira kuvuza ubugira kandi hanyuma aho kwiruka yaciye ijya neza ku mugaragaro rero ibyo ni ibintu bidasanzwe ntizokora uko umuhigi wese arazi ibyo kandi ntizokora ibyo ariko yarasokorotse neza hariya kuki yari umubyeyi uwo yari umwana yari murabona yavukiye kuba umubyeyi kandi uwo yari umwana hanyuma Berthe yaravye hasi kweze akuma k'inkoho gashira ashira urusasu hasaca akamanurira kuri iyo nkoho itatu gatandatu kandi yari umuntu agema cyane hanyuma namubonye amanutse hasi nk'uku kandi gaturitsamo ku kabiri umutima wayo w'umwizigirwa n'urusasu rusambuka nk'ikizinu rw'igipimo c'ijana na mirongo umunani niho niyumviriye nti ushobora gute gukora uko Berthe ushobora gute kuba mubi nk'uko guhamagara iyo nyemera ibyara nyene kuva hiyo kugira uyirase urandure umutima wayo mu gihe ngaha iriko iragerageza kurondera umwana wayo ushobora gute kuba ikiranda muke gutyo mukugori mu gukora ibyo nariko ndiyumvira ibyo kandi namubonye yunama nkuko kandi sinoshoboye kurira abavyari birengeye nibaza yuko ndi mu numutima w'inkoko narahindukije gusa umugongo hanyuma ndiyumvira nti mana ashobora kubikora gute ni gute umuntu ashobora kuba gutyo gukora ibyo kurandura gusa umutima w'iyo nyemera ibyara y'umwizigirwa rero ntiyari kwiragerageza kwishushanya ntiyari kwiragerageza kwiyerekana yari imbyeyi yabonye umuhiga igihe yasokora iyo nko ariko mbega yarirutse oya mugenzi umwana wayo yari mu ngorane kandi yariko ayagerageza kurondera umwana wayo kandi nahindukije umugongo igihe navuga hanyuma naratanguye navuze nti mwami mana yoshobora kubikora gute naritegereje kandi narindiriye ndarindiriye inkoho ntiyavuze maze narahindukiye hanyuma ndaraba kandi inkoho yari kwiragenda nk'uku ntiyari gushobora kuyigumya kubugira kandi yarahindukiye ayo maso maniniya y'umuserebanyi ushaje yari yahindutse amosozi ariko akoroka ku matama yiwe yataye inkoho ku nkengera hanyuma aravuga ati birampagije ndongorera kuri uyu Yesu uriko uravuga neza na neza ku nkengera y'ibarafu namurongoreye kuri Yesu kuki yabonye ikintu cy'ukuri yabonye ikintu cy'inkomoko namba baragumije aba nibo ahora amabuye azosemerera uwo mubyeyi ntacyo yari parigana yari umubyeyi w'ukuri ntacyo bitwaye namba rwa rupfu cyangwa icyo ari cyo cyose cyari yarahagarara neza gahangana n'urupfu azi yuko umuntu utuwari wo wose rurya rusase rworimbuye umutima wiwe ariko yariko arondera umwana wiwe yo iyo batwoshoboye kuba abakristo bukuri nk'uko uwo muvyeyi yarari kuki yavutse nk'umuvyeyi yari yavutse kugira ngo abe umuvyeyi twavutse kugira ngo twizere ijambo ry'Imana twavutse kugira ngo twizere Yesu Kristo reka twunamike imitwe yacu nibangahe bari ngaho ubu badugije ibiganja hejuru bashobora kuvuga bati mwene data Branama by'ukuri ndashaka kuba umukristo nk'uko urya mubyeyi yarari ndashaka yuko umutima wanje wo kuzura Kristo kugira ngo nshobore guhangana n'ikindi icyo ari cyo cyose hanyuma nkaba umukristo by'ukuri nk'uko urya mubyeyi yarari jewe icyo nicyo kintu cyoshika nkeneye woshobora kuduza ikiganza cawe Imana iguhezagire ibyo ni byiza Imana iguhezagire benshi aho ahari ho hose ndaki kengurutse ko ugifise ikintu cy'inkomoko muri wewe kizogutuma wizera murabona byogenze gute iyo ubutarizera iyo byo ntibyoba biteye agahinda kubona umutizera ahantu imitima yabo ikomanaye kugezaho badashobora kwizera na gatoyi baciriwe kwiteka barazimiye atakintu na kimwe abazi ko batazi igihe cy'urupfu rushobora kudodora kurugi utegerezwa gusohoka winjire mu bihe bidashira kandi Yesu yavuze ati kiretse umuntu yavutse ubwa kabiri agahinduka by'ukuri kurya urya mubyeyi yarari ntituzigera ntuzigera ubona ubwa Imana ibyawe biba birangiye naho wo kwiyunga n'amashengero menshi yariko aravugana n'umurongozi w'idini w'icyo gihe Nikodemu umugabo w'imyaka 80 kandi yamubwiye yuko ategerezwa kuvuka ubwa kabiri ategerezwa guhinduka mu Kristo by'ukuri nka kurya wa mubyeyi yari hariya hoba hariho umuntu atadugije ibiganza byiwe ubutahura by'ukuri kubaho kw'Imana abitahura kandi avuga ati ndazi yuko ndi umunyamakosa igihe atahuye yuko uri umunyamakosa uba utahuye ukubaho kw'Imana ariko igihe utazi y'ukuri umunyamakosa bibiri ivuga iti umutindi muri iki gihe ishengero ryobaye umutindi wafutanye umworo impumyi kandi agenda amenya hanyuma ntubimenye rero iyumvira iyo b'umugabo cyangwa umugore ari mu ibarabara ari umutindi impumyi umworo afutanye kandi agenda amenya amaze woshobora kubabwira yuko bagenda amenya kandi bo kumvirije ariko ni guti yaba bagenda amenya amaze ntibavyizere mbega umuntu mubi nk'uwo rero ubu nuko biri no muri mpemu abantu n'impumyi muri mpemu abatindi bapfutanye bagenda amenya imbere y'Imana abanyabyaha bagerageza kwi nyegetsa inyuma y'amababi y'igiti cy'amadini kanaka kandi batabizi ubundi muntu yotutse kiganza cyo imana iguhezagira ibyo ni byitse umwami guhezagira imbere yuko we nkumbure urumushitsi nga utigeze ubona imana ikora ikintu kimwari ku imbere yuko ubona ikintu cyari cyo cyose wewe uracavuga uti nzobyemera mpereye ku ntango y'ijambo ndazi yuko uburuta saroma ringa mwemu yera hambaye w'imana ringa ndabyumva ndabyizeye ndazi kutuzi kiganza cyane ndo munyabyaha ndaza gusaba gakiza data w'umwijuru hezagira babatugije ibiganza byabo hejuru turasabye yuko imbabazi zawe zotangwa ku banyabyaha nuko nkumbure baturuka ku ishengero bobo ibyo nibisigura yuko ari abanyabyaha kandi badugije ibiganza byabo hejuru bashaka gukizwa mwami hariho ikintu kuri bo batahuye mpemu yera hariya kandi batahuye yuko hari imana yari imana kandi yariko iravugana nabo yuko batari bafise iyo migenderanire botegerejwe kugira hamwe bodugije ibiganza byabo wavuze uti uwoza kuri jewe habambe namba sinzomuhinda kandi ndazi yuko uko ari ukuri wavuze uti umuwera Yohana 5:24 uwe wumva amajambo yanjye akizera uwantumye niwe afise ubugingo budashira kandi ntazoshirwa mu rukinja ariko abavuye mu rupfu ashitse mu bugingo uwuza kuri jewe nzomuha ubugingo budashira ndamuzure ku munsi wa nyuma ayo ni amasezerano yawe data ndasabye nshimitse umwe wese muri bo nkumbura umukristo munaka mwami agerageze kugendera muri ubu buzima agerageze kubaho neza muri buri munsi kandi bashaka imigenderanire yo kugenda neza batugije ibiganza nyene data ndasenga kugira ubahezagire se bo kumva arabashitse iri joro muri Kristo ijambo ryamba y'umubiri abana batwe biduhe mwami ndabaguhaye mu izina rya Yesu Kristo amina Imani bahezagire kandi mu gihe mwicaye mutekereje murabona kanya gato iyo mana we ndarengeje kiminota 5 ku mwanya wanje mumbabarire sinari nateguye kuvuga umwanya muremure ndababwiriye reka turindira kanya gato nimumpe gusa iyindi minota 5 namba mubye nibangahe bazuko imana yari turazi ico bibiliya yavuze yuko ari ko yarari jo n'umunsi n'ibari nikazo kwami kugeza ibihe bidashira kandi Yesu yavuze mu wera yo Yohana igice cya 15:12 yavuze ati uwize unyizera ibikorwa nkora nawe azobikora si uwigira uwizera ariko unyizera wese uko n'ukuri bene data b'abakozi b'imana uko n'ukuri n'abasomyi bangahe babiriya bazi yuko ibyo ari ukuri amajuru n'isi bizova hariko amajambo yiwe ntashobora kuvaho yarabisezeranye rero hariyo nta nkeka abarwaye muri mwebwe hariya sindabizi na gatoyi kandi mugira kugira ngaragaze ibyo nariko ndavuga mu kanya gaheze nk'uko umumarayika w'uhoraho mu minsi ya hera mu minsi ya renganye Yesu yavuze nk'uko byari bimeze mu minsi ya Loti niko bizoba bimeze mu gihe cy'ukuza k'umwana w'umuntu mbega murashobora kubona ibyo nariko ndavuga ayo mazina n'ibindi byose bishizwe ku rutonde ishengero ryicaye ku meza murashobora kubibona kandi sinkekeranya musoma hagati y'imirongo ibintu ntavuze murabona ivyo nashatse kuvuga rero namba mwebwe bantu muri ngaha murwaye mukaba mufise ivyo mukenyena n'ikihe gikogwa gituma nguma ngaha noba mpagaze ngaha kuki nkumuriganya iyo nza kuba ndiko ndakora ibyo ubona umwanya wanje woko jewe sinifuza kuba jewe nopfuma mfa jewe nopfuma ngenda nkaba ikindi kintu cyari cyo cyose ahumba umuriganya none imana ya nkorera iki kandi sinzi ko nja kubaho nkarenganira ijoro namwe ntabyo muzi ariko umuriganya ndashaka kuba ni akahe kamaro ko akoba umuriganya mu gihe ushobora kuba uwinkomoka ariko murabona n'ibintu bidasanzwe rwose kuri mwebwe rero nimwitegereze namba muvuga yuko ibi byanditswe bitegerezwa gushika ibyo nasomye kandi n'abaretse muri aya majoro abiraheze icyo Yesu yari cyo kuba ngaha kwiwe kuri ubu kandi ategerezwa kugaruka muri iyi minsi y'iherezo ibyo murabizi biciye mu mubiri w'umuntu kandi yigaragaza kwa kuntu nyene mbega ibyo turabizi muvuga amina namba ari byo ni byiza rero kubwo kubanezereza ndababwira ibi mu izina ryiwe ari ngaha yamana nyene yamanuka amazi kavugana na Aburahamu ihaye umugongo wa ihema na Sara ari mu ihema yo yamana ibyo yamenye ibyo yari ko ariyumvira yavuze ibyo bintu nyene mu gihe yaza ngaha yitegereza ikoraniro ikiramenya ibyo ibyari mu mutima wewe umugore umwe yakoze ko mpuzo yiwe yarabye hirya no hino kugeza imutoya mazira mubarira ya mpumyi baruteremayo yakoze ko mpuzo ziwe igihe yasemerera iti mwana wa Dawidi ingirira ikigo ihagaze ku metero nk'ijana na mirongo umunani uvuye aho yaca ukwizera kwayo kwahagaritse umwana w'imana mu nzira kandi aca ahindukira avuga ati nimumuzane ngaha Zakayo mutoya hejuru ku giti yari inyegeje yaravuze rero ntiyigeze ntiyizera yuko we yari muhanuzi nawe nyene hanyuma Yesu aza aho nyene ahagarara munsi y'igiti maze araba hejuru hanyuma avuga ati Zakayo ururuka amuhamagara mu izina ryiwe mu gihe Yesu atari bwigera abona Petero kandi Andrea yari yamuzanye hari igihe yamubona aje yavuze ati izina ryawe ni Simoni uri umwana wa Yona yamuhaye yamuhamagaye izina ryiwe amubwira uwo yari yabwiye Natanayeli aho yari ivyo yari yakoze wa mugore n'umukuntu yari amerewe ingorane yari afise n'indwara yiwuko yari imeze Iyo ni imana bagenzi ni bangahe bizera ibyo n'umutima wanyu wose muvuga muti iyo itegerezwa kuba ari imana ni bangahe muri mwebwe ngaha muzi yuko ntazi ikintu na kimwe kiberekeye atari kibiganza byanyu muvuge gusa muti ndazi yuko uwo mugaba atazi ikintu na kimwe kuri jewe gusa n'umuntu gusa ico nico ndi ndimwe neso gusa ndi ngaha kugira ngo ngerageze kubafasha ariko ndavuga ni bangahe basomye igitabo canje n'ibindi bintu mwebwe murazi muri zeri byo n'ukuri iki ni gihe cyanyu kandi rero umwami Yesu adufashe
but I declare How many's read my book and things, you know? You believe that's the truth? This is the last days. And now, the Lord Jesus help us.
Kandi nambaza kuza muri iri joro kandi ntihagira umuntu n'umwe muri mwebwe yiganza nimugume gusa mu ntebe zanyaho muri hanyuma mwizere kandi umwami Yesu araja kuza muri iri joro hanyuma agaragaza ibi bintu yavuze ibi bintu yasezeranije nambaja kuvyemeza yuko ari ukuri mbega muraja kumwizera ni mwizere data wo mwijuru rero navuze kubikwerekeye ico wari uri cumuri rero uje kubandanya gusa mu gikorwa kandi abo bantu bicaye hariya mu ikoraniro neza na neza tutazinanye mbega urashobora kwimenyekanisha kuri twebwe muri iri joro mwami kugira ngo tuje kumenya no gutahura yuko ibi byanditswe byashitse yuko Yesu Kristo ari wa wundi nyene ejo uno munsi no mu bihe bidashira kandi namba tubayeho mu minsi ya nyuma nk'uko yavuze nk'uko yokwishyuye mu minsi ya nyuma nk'uko yabyobikoze Sodomu ibyeci Sodomu imbere y'uko umwana w'umwisezerano aza kwa Aburahamu rero urubuto rwa Aburahamu rurindiriye umwana cami cya kintu nyene cyoshitse kandi witegeretse n'ahantu umwanya amazina n'ikintu cyose kiri mu murongo wacu data dufashe dusabye mu izina rya Yesu Kristo amina
I want you to pray.
Rero ndashaka musenge umwe wese muri mwebwe. Ikindi cyari cyo cyose kitameze neza. Nimumusabe Yesu rewe umuherezi mukuru. Mbega hoho nabakozi b'Imana bangahe bari muri iyi nyubako. Mutari kibiganza byanyu abantu bose. Nibaza yuko ari nka 30 cyangwa 40. Rero ni bangahe muri mwebwe bazibi. Yuko igitabo cy'Abaheburayi isezerano rishasha ritubwira yuko bunyene Yesu Kristo ari umuherezi mukuru ashobora kubabara natwe mu ntege nke zacu mbega mwoshobora gutarika ibiganza byanyu mukavuga muti ndazi yuko ari ukuri bibiliya ivuga yuko ari ukuri neza na neza rero namba ari umuherezi mukuru ni wa wundi nyene zo no munsi no mu gihe bidashira rero namba wa mukoze ko muri iri joro yakoze nk'uko yakoze hariya kera nivyo nk'uko yakoze rero igihe wa mugore yakora ku mpuzu yiwe muravuga muti yo uriko ariko yibaza yaba noshoboye ukwizera kwawe kurayikorako mu mubiri ntiyigeze apfyumva kwari ukwizera k'uwo mugore akwakoze kuri iyo mpuzu ukwizera kwawe kurashoboye ashobora kumukora ko ubu mbegura vyitseye rero nambi ijambo ry'Imana rigaragajwe izohishura ico kintu nyene kandi yerekana ico kintu nyene mbegura izera n'umutima wawe wose ni vyiza rero mu mwizigire gusa mu mwizere ntimukekeranye ariko mwizere Imana yuko ija kubikora umuntu wese jana musenge gusa kandi mwizere n'umutima wanyu wose hanyuma umuntu umwe jana rero nambi Imana ija kureka umuntu umwe canke babiri muzi mudashobora kwihenda ko nibangahe muri mwebwe baje kwizera ko twamenye ko twemenye ko kuba ngaha kwiwe hanyuma ico nico gikenewe gusa ico nico gikenewe gusa umufaso ni yicaye hariya nyitegereza hariya afise indwara y'umutima mbega urizera yuko Imana ija gukiza uwo mutima ikakugira mutima ufise ingorane y'umutima nambuko ari ukuri tariki ikiganza cawe mbega noba ndi umuntu ntazi ntuzi ariko uko n'ukuri nivyo wewe uwo mufaso ufise imishatsi irimo imvi yicaye hariya ni vyiza uyo mufaso yambaye ibisa n'icatsi gitoye wataritse ikiganza cawe hariya yuko ingorane ufise ni muhekenyi mbega urizera yuko Imana cha kugukiza iyo ndwara muhekenye nambuko ari kuri tariki kiganza chawe murabona ni vyiza murabona byashitse gusa tariki kiganza cha rero hariho ikintu kinaka caje hejuru yawe sivyo murabona uwo muco nibangahe bamaze kubona ifoto y'uwo muco nguye uri hejuru neza na neza hejuru y'uwo mufasoni ubwo nyene yumvise uburyo he nyabwo hejuru uwo niwo wabuteye murabona Imana iguhezagire yagukijije yakugize neza mbega uravyizeya mbega urizera y'ukwizina izi ibitagenda neza kuri wewe gusa irashobora kugukiza ni gitutu cirabura intandara nambuko ari kuri tariki ikiganza cawe mu fasoni ukiri muto wiyumvire mu buryo butandukanye gato y'umwuko ariko urabikora mu minota mike yiheze sivyo urabonaho nahagarakiye uko guhagamagara nkora ivyo ico nico cabitumye byari kubgawe rero namba uja kwizera n'umutima wawe wose ivyo bintu by'intandara biraja kukuvamo mbega uravyizera byakira kandi uvyizera n'umutima wawe wose Imana iguhezagire genda uvyizere kenyezi yicaye ngaha afise ingorane y'umushishito mbega urizera yuko Imana ija kugukiza neza neza kumbera mbega urizera ko Imana ija kugukiza igukiza ico kibazo c'umushishito uravyizera uravyizera ivyiza Imana iguhezagire jewe ntituzinanye na gatoyi n'uyu mugore sindamuzi n'umugore gusa yicaye hari ariko Imana iramuzi mbega muravyizera n'imitima yanyu yose rero nimukiza nimukiru kwizera gusa umukenyezi yicaye aha kumpera afise ingorane y'indwayi ndurwe ufise amabuye mu ndugu y'igitugu birakubabaza namba uko ari kuri tariki ikiganza cawe ntuzi na gatoyi namba uko ari kuri murabona umufaso ni yicaye iruhande yawe nawe nyene ararwaye mumurabe mbega ntimushobora kubona uwo muco hejuru y'uwo mugore uwo mufaso afise ikibazo cy'amafigo uwo nuco uko n'ukuri afise ikibazo cy'ubumara mumafiko yewe uko n'ukuri atari iki kiganza cawe hanyuma uwo mugore yagukoze kwa afise ikibazo turuhagarara mu mutima mwese sindabazi ntimuri abo ngaho uko n'ukuri sivyo mupfi iyo wa mupfa mu gisagara cya ese muhane uko n'ukuri sivyo mbega urizera ku Imana ishobora kumbwira izina ryawe nkuko yabikoreye Petero namba uja kwizera n'umutima wawe we izina ryawe ni umufasoni warf uko n'ukuri tariki ikiganza cawe ni byiza subira inyuma wakize rero Yesu Kristo aragukije mbega murumva kuba ngaha kwiwe murazi ko ari ngaha rero ntimushobora kurambikana ku biganza ubu mu gihe mpemu yera ari hejuru yanyu ubone mpemu yera ari hejuru yanyu rero n'umwe wese muri mwebwe arashobora gukira ubu namba muza kuvyizera gusa mbega muravyizera n'umutima wanyu wose data wo mwijuru nta kindi gisigaye atari kwizera turirukanye rero umwiza wose mu gihe umupfyuro nk'uwo navuze mu ntango mupfunda uraza guhereye ibyina mu mazi ukayanga ukanyiganyiza hasi no hejuru kugira ngo ukuramwo ukutizera rero mu gihe mpemu yera ariko aragendagenda nk'umupfunda muri aba bantu ngareka ukutizera kose kwirukanywe hanyuma nkomeze z'Imana mushobora byose zihukwitegenda uburwaye wese muri iri joro ndaka kankamije umurwandizi satani nta kintu atari mu beshi kandi uragaba gajwe ngahagati y'abantu n'ikimenyetso cy'ibyanditse cy'anyuma cyo muzima yako yazutse ndagutegetse kubyimana nzima va muri aba bantu bare ubareke bagende kubyicubahiro cy'imana mwese abakiriye ugukira kwanyu nimuhagarara ubu maze muvuge muti ndabyizeye ntaravye ibiba umwanya biza gufata ndazi neza yuko ngiye gukira ndabyakiriye n'umutima wanje wose nimutariki ibiganza byanyu ubu urakoze mwamu mwamashimwe n'ivyiza nimumuhe amashimwe rero nimutariki ibiganza byanyu hanyuma mumuhe amashimwe ko gukira kwanyu nkuko mubikira mu mashengero yanyu mwene data.